Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika zamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri beneza nshuti timwe zidutiramanye muri kumwe na Frederic Nkunikije mu Burundi butumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha mujye gushikirizwa nanje Frederic Nkunikije. Umuyobozi mukuru w'ishengero ry'Abangilikani mu Bwongereza mu butumwa bwiwe bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika yaneguye umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika mu Rwanda abimukira baje mu Bwongereza.
Subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well like Rwanda, is the opposite of the nature.
Uyo ni Musenyeri Justin Welby anegura Bwongereza ku ngingo yo kurungika mu Rwanda bimukira baba bariko basaba buhungiro mu Bwongereza, avuga ko abona bitandukanye na kamere k'Imana. Mu Burundi abanyagihugu baba mu bisagarano mu ntara zigize igihugu ntibaratahura neza akamaro ko kwicandagisha ikiza COVID-19. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe ni mukanya. Amakuru yacu tuyatere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi muri Ukraine batangaza ko misile z'Uburusiya zahitanye abarenga batanu mu gisagara ca Lviv. Inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Diane Ninahazwe.
Igisagara cha Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine kiri mu bitari bwagabwe ko ibitero vyinshi mu ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine haraheza amezi abiri. Maskin Kozikit atwara ico gisagara yavuze ko misile zitatu zaguye mu nyubakwa za gisirikare, iyindi imwe nayo igwa mu iduka ikoregwamo amapine y'imiduga. Mu bindi bisagara vya Ukraine utwigoro two kuvana abasivile mu burere burimo intambara twaburijwemo. Utegera c'umushikiranganje wa mbere wa Ukraine mu itangazo yacije ku mbuga ngurukana bumenyi yagirije ingabo z'Uburusiya ko zazibiye amabarabara, avuga ko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yo gutabara. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine nawe mu kiganiro yahaye televiziyo ya Amerika ABC yahakanye ibivugwa n'Uburusiya bwigamba ko buriko buratsinda intambara muri Ukraine, avuga ko Ukraine imaze kwisubiza ibisagara n'uturere 190 Uburusiya bwari bwarigaruriye. Muri ico kiganiro na ABC uwo mutegetsi yumvikanishije ko igihugu ciwe cifuza inyishu ya kidiplomasiya. Hagataho president wa Ukraine nawe asaba ibihugu vya rutura kongereza ibihano ku Rusiya na cane cane mu vyigitoro n'amabanki.
Urakoze Diane. Leta ya Afrika y'Epfo yarungitse abasirikare gufasha gutanga imfashanyo no gukora ibindi bikorwa byo gutabara mu ntara za KwaZulu Natal yatewe n'imvura isegenya nyinshi yateye imyuzure yahitanye abantu barenga 440. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangaje kuri uyu wa mbere ko cyahawe amabwiriza yo kohereza ingabo 10,000 mu bikorwa by'ubutabazi birimo gutwara imfashanyo no gutanga ibikorwa by'ubuvuzi. Igisirikare kandi kiratanga indege za kajugujugu zifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubutabazi n'ibyo guhuza ababuranye n'ababo. Iyi myuzure yasize iheruheru ababarirwa mu bihumbi itera ibura ry'umuriro w'amazi n'amashanyarazi i Durban, umwe mu mijyi ifite ibyambu bikomeye muri Afurika. Umuyobozi w'intara ya KwaZulu Natal ejo ku cyumweru yatangaje ko abahitanywe n'ako kaga bamaze kurenga 443 mu gihe abandi 43 bagishakishwa.
Urakoze Jeffrey. Dukubitire muri Somalia ho umurwi w'intagondwa za Al-Shabab wakoze igitero ahakorera inama nshingamateka, batandatu bakomerekeye mu cyo gitero. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mu butumwa umushingamateka Abdirham Abishakur Wasam ari mu bitoreza kuba president yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze ko mu bakomeretse harimo abamucungera umutekano babiri. Ico gitero Al-Shabab yemanze cagabwe mu gihe abaheruka gutoregwa ubushingamateka muri Somalia bari bakoranye uno munsi batora indongozi zabo. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Somalia vyateye ivyatsi ico gitero bivuga ko ari igikorwa c'iterabwoba cakozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba abashingamateka no kuburabuza ibikorwa vy'amatora bisa nk'ibiriko birasozerwa. Umushikiranganje wa mbere wa Somalia akaba yasavye abashingamateka kwihutisha amatora. imbere y'igitero cyo kuri no wa mbere abashingamateka bari bumvikanye ko botora utwa inama nkenguza amateka igenekerezo rya 26 ku kwezi utwa inama shingamateka nawe bakamutora igenekerezo rya 27 abashingamateka bagaheza bagatora umukuru w'igihugu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu aha mukamenya ko amatora y'izo nzego amaze amezi adindiye bivuye ku kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganji wa mbere na president Mohamed Abdullahi Mohamed azwi cyane ku izina rya Famojo
barakoze bagenzi bacu Jeffrey na Diana badushikirije amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru mu karere ka Afrika y'iyaga binini umuyobozi mukuru wa Ekleziya y'Abangilikani mu Bwongereza Musenyeri Justin Welby kuri uyu w'Imana yari yamirije umugambi n'amasezerano yabaye hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda afite intumbero yo kurungika mu Rwanda abimukira binjiye mu Bwongereza bashaka ubuhungiro ariko badakurikije amategeko Musenyeri Welby yavuze ko iyo uyu mugambi uteye kubiri no gushaka kw'Imana
Musenyeri Welby yavuze ko iyo gahunda inyuranije no gushaka kw'Imana.
Why there are such serious ethical questions about
Mujye hakiri ibibazo ku kamaro k'igahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu mahanga ibikubiyemo n'ibya politiki n'abayikina. Ariko igomba gushingira ku byo dusabwa n'Imana kandi ntibyujuje ntabwo igahunda ifite ubutabera dukura mu kuzuka k'ubuzima bwatsinze urupfu ntabwo ifite imbaraga zo kuzuka kwahishuriwe bwa mbere abadahabwa agaciro kubera ko ari gahunda ifasha abakire n'abanyantege ntabwo ari gahunda ikubiyemo inshingano zacu nk'igihugu gishingiye ku mahame ya gikirisitu kubera ko guha abandi ibyo twari dushinzwe ngo babidukorere nubwo wabihe igihugu kivugwa ko cyateye imbere nk'u Rwanda bitandukanye n'imimerere y'Imana nyirizina yo yiyemeje kwishyiraho ibyaha akadupfira ku musaraba
Musenyeri Justin Welby umukuru wa Kiliziya y'Abangilikani mu Bwongereza hagataho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwongereza Priti Patel yashubije abashyira mu majwi gahunda ya leta avuga ko nabo ubwabo nta bisubizo batanze mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru Times afatanije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yavuze ko gahunda yatangajwe igamije guhagarika ubucuruzi bw'abantu butuma benshi bapfa bongeyeho ko miliyoni 120 z'amapawundi zizatangwa mu ikubitiro n'Ubwongereza zizakoreshwa mu guhanga imirimo kubera ko ubushomeri buri mu bitera abantu kwimuka
turagushimiye Venuste Shimimana kuri iyo nkuru dushikirije mu Burundi naho abanyagihugu baba mu bisagara no mu ntara zitandukanye ntibaratahura neza akamaro ko gufata urucandago rw'ikiza cya COVID-19 icyo kibazo kikaba kitari mu banyagihugu gusa kuko no muri bamwe mu baganga ibonekeza bavuga ko kwicandagisha no kutabikora aricyo kimwe ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry ndayishimiye Kigali mu Rwanda
Mu gihe ibihugu byinshi ku isi abanyagihugu bagenda bahimirizwa kwicandagisha COVID-19 mu Burundi ho abanyagihugu baba mu bisagara bitandukanye no mu ntara z'igihugu babwiye abakunzi b'ijuja Amerika ko amakuru barufise ko atari meza kandi ko batanashishikarizwa kubikora bityo bakumva ko kwicandagisha ataco bimaze
incancuro ya COVID mu Burundi cyuko ndayibona ntikenewe nko muri kino gihe COVID twese dusana n'abamaze kwibagira twamaze kuna ta COVID ikaze mu Burundi rero kushuha ngo ngiye kurondera vaccine nta kamaro je ndayibonamo indwara isanzwe nk'izindi zose kufata iyo vaccine bavuga yuko ishobora no kuba ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu uraraba ikintu ugiye kuyitereza iyo vaccine ukabibura
cyane si nikete nikingeza ko bera nabikingi ce barakwaye cyarabacana ingaruka
umwe mu baganga bakira abagwaye umunsi ku wundi ku ivuriro rimwe riri mu gisagara cha Bujumbura atashimye ko amazina yiwe namaze majwi ashigwa habona yavuze ko nabaganga benshi bataricandagisha nawe nyene narimwo ndetse kandi ko bakira abagwaye benshi baze kwivuza COVID-19 baricandagishije agasigura ko uru rucanco batabona ico rumaze
kuganda sinikingije kandi nta nakamaro na kamwe ndabibonamo kuko twakira benshi bikingije mugabo bakaheza bakarwara iyo coronavirus nta gaciro twabihaye na cyane cyane ko leta mu minsi ya mbere itashigishyira abaja kwicandagisha yavuga ko bamaze kugira icyo baba batowe baza leta
kubijanye n'ibibanza byakira abantu bifuza kwicandagisha ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri ibi bikogwa umuyobozi arongoye intara imwe y'ubuvuzi mu Burundi nawe twahinduye amajwi yavuze ko nabashaka kwiteza ugo rucanco baba muri izo ntara abamanuka Bujumbura kuko nta bikoresho nahategekanirijwe gukoregwa bihari
Bateo kama dogo chata dali vivan kam dali Bujumbura mengo vichachu bate reramno bakte. Ibitenge tari duka bukuru utukane ya manu ke Bujumbura. Ukane ya kugui cheta ni nibyacha mu nibicamu ibete. Jiri nakene wako bete tiri na yumono yene niwe asumbera ho hanu.
Ibi bimeze uko mu Burundi mu gihe no mu ndwi iheze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe inama nshingamateka yakiriye insiguro z'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanyikiriza ruho nyanganda sida ku bijanye n'ifashanyo yatanzwe na banki y'isi ingana na miliyoni 60 z'amadolari y'Abanyamerika Nzeyimana Sirivi akavuga ko muri ayo mafaranga miliyoni 60 z'amadolari zatanzwe imiliyoni 20 arizo kuzogura urucanco rwa COVID-19 na imiliyoni 40 nazo za madorari y'Abanyamerika zikazogura ibikoresho byo kwa muganga hakaba harimo za rusehaba niha 50 ibyuma byo guhema 30 bizokoreshwa mu bitaro by'amakomine hamwe n'ibitandi 10-10 muri buri bitaro bya komine gusa bamwe mu bashinga amateka bakaba barabajije umushikiranganji kwayo mafaranga adashobora gukoreshwa mu bindi bikogwa na cyane cyane ko hari n'izindi ncanco zaguzwe ariko zitarakoreshwa hari n'ababajije akamaro k'izi ncanco banabaza ku kibazo kijanye n'inkurikizi zishobora kwaduka inyuma yo kwicandagisha abo bizobazwa Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yishuye aba bashingamateka babajije ibijanye n'ingaruka zishobora kwaduka kubicandagishije ibi bikurikira Abantu bashika 13,144 akaba aribo bari bamaze kuronswa urucanco rwa coronavirus kugeza ku igenekerezo rya 13 z'uku kwezi nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwabitangarije inama nshingamateka abantu 8,927 bakaba bararose urucanco rwa Johnson and Johnson naho abashika ku 4,187 bakaba bararose urukingo rwa Sinopharm umushikiranganji Sylvie Nzeyimana akaba yari amenyesheje kandi ko mu bijanye no kugwanya tokiza abarundi basa n'abadebukiwe no kwicandagisha hari naco gituma hakenewe gusubira kubahimiriza Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Thierry turagushimiye tukivuga kandi ku Burundi umugambi wa leta wo kororera mu ruhongore urakurikizwa neza mu ntara ya Ngozi biremezwa n'abarimyi gashimangirwa n'umuyobozi w'igisata cy'ibidukikije urimyi nibaza ko inkuru tujye kwashikiriza ari inkuru ifise janye nibura gitoro mu Burundi muri iki gihe iyo nkuru twariteguriwe na Desire Hatungimana
Aho ni hamwe hari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu Kigazi bagenzi bacu bashobye kugendera ni kuruzi dama ku mutumba nkayamba uvuye mu gisagara cha Rumonge werekeza Bujumbura ayo mahinguriro akaba yahuye n'ikibazo kidasanzwe cibura ry'igitoro kuri ayo mengero uko ari atatu abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cyane muri kino gihe bemeza ko ibikorwa bisa n'ivyahagaze kubera ibura y'ico gitoro.
Ikorwa n'ibigishobora kugenda neza kuvubera tumaze kuba tubura gitoro nta kindi kintu dukoresha aho gukora neza bisubira inyuma kubera ibikoresho bitabikwiye nkuko bikenewe. Bokero nka tugikura heko tasasho usanga ariko kitanga gitoro naho wogenda urondera kaja kamagenda ukaronka kubuzimbe kwatoronka dukeye naho nyene abakiriya kugera ngo urayo kubungabunga abakiriya abantu bagenda kemera gukorera mu buhombe
nkuko babandanya babivuga. Inkurikizi nuko nakazi gashobora guhagarara umwanya wari wose, ivyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cyane agakena gose ku isoko.
Uhoho bigahapa byonyoka kuko hari aho tuzohapa duhagarika gukora hejuru y'igito mwembo w'amamesu zose ugabanuka cyangwa mwembo w'imise nawo nyine ugabanuka
twashobora kwiruka tutari twashobora kubura nk'umuso tutirwa tutari kumva icyo gitoro.
Abo bantu binyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo cy'igitoro gitorega umuti.
Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cyihuta barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kore ya duwani muri Oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereze.
Intara ya Rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri 123 mu gihe cyose naho hakaba harugwa ayagera kuri 448. Ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikigazi. Icyo kibazo cibura cy'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi. Bamwe mu barovyi bo kumweha uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena cy'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi. Iryo kena cy'igitoro ngo riko riribonekeza cyane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro 60 z'igitoro ariko buronswa iritiro ziri hagati ya 10 na 20 gusa.
Baje bifise ubwato ngaha uma iritiro 10 n'iritiro 20 zishobora kwinjira mu mazi n'ikinkwiye kubera ugenda kuronera imboga ahantu tofauti.
Twe tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba kuko imboga hari gihe bisaba yuko tuzikura kure kandi mashine zacu zinywa amavuta menshi. Hama nabo abandi bamwe baje kuyironka hariya bamwe bayivoma mu ijoro baca bayidandaza ku giciro bigombeye.
Muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvuze igitoro.
Abo barovyi bakababazwa nuko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'ibujumbura abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo ivyo bikaza bisongera isibe.
Kiguzi bujumbura kizanye mu muduga nawe ejuri cy'akazi uzumva abapolisi nabo mwibarabara ngo igitoro ngo nicamagendo bakagifata se igitoro cy'uguri ku bujumbura kaza mu Rumonge iyo ni magendo cyangwa n'umuntu abaranguye ejuri aze kugira akazi kiwe kwanza abaguze ejuri aze gukora akazi kiwe kikiro.
Aba barovye bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya Rumonge. Icyumviro cyacigikiwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro 30.
Murazi yuko abarovyi baratubeshaho mu kuja kuroba hanyuma bakatoronsa amafi. Ni byiza yuko boraba bakabongera gatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera idofi kubera ko kenshi usanga atari hagufi cyane. Iyo amaritiro 10 ni make nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha gatoro gakwiye iyo kabonetse kuko turabona neza yuko bigoye. Ariko byose ni gusaba imigwi yose kwihangana kubera ko ni ikibazo cy'isiyo.
Buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ivyangombwa vyatanzwe n'intara maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu. Mwamenya ko amato yose ari kumyeha ya Rumonge arenga 70 nayo mu kiyaga ca Tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika 3,000.
Urakoze Desire tubirutse inshuti mwese ko muri ko mwumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ingwano Uburusiya bubandanya mu gihugu cya Ukraine ubu imaze amezi arenga 2 iriko iragira ingaruka zikomeye za politiki n'ubutunzi ku isi. Izo ngaruka ziriko zibonekeza bikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi harimo n'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Professeur Prosper Niyoboke igisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza zitandukanye mu Burundi hamwe na Gérard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI c'ubushakashatsi kubijanye n'indero na politike muri kaminuza Université Libre de Bruxelles ari mu Bubiligi dutangwe dutegamatwi Gérard Birantamije avuga ukuntu izo ngaruka zifashe muri iki gihe ku isi na cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere birimo n'ibihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini.
Ingaruka agenda zishyira mu mitigiri itatu. Umujyi wa mbere cyangwa umutigi wa mbere ni ingaruka ku bijyanye n'ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika. Iyo tuvuze ibihugu bya Afurika byose ntibifite ingorane zimwe, Afurika ntidushobora kwifata nk'igihugu kimwe. Mugabo uravye nko ku bijyanye n'ibi by'imfungurwa, umugenzanje yavuze ibitari bike. Ibihugu 32 ku 54 zari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bikura muri ibyo bihugu bibiri, haba muri Ukraine haba mu Burusiya. Uraje nko kubijanye n'ingano, Burusiya ari cyo gihugu cya mbere kirima kicimbura ingano kadandaza n'ingano ku isi. Ukraine nacyo ni igihugu cya gatanu. Urumva ko uteranije ibyo bihugu bibiri ku isi bifashe nibaza ko bidandaza ku isi cya gatatu cy'ingano zose zibaho ku isi. Hari ibigori, hari bijyanye n'iki gitoro yavuze. Muraze ko Burusiya cyo gihugu cya kabiri gishimbura kandi kadandaza ibitoro, aho sinavuze ibijyanye na gaze n'ibindi. Izo ngaruka rero nshya zibonekera ku ngene ibiciro bica biduga ku masoko y'ibyo bihugu byo muri Afurika. Ibihugu bitari bike biramaze gukoma induru bivuga yuko ibiciro byamaze kuduga, ahandi naho ugasanga n'ibyo bintu biboneka ku isoko. Igitoro rero cyaraduze kiva ku madorari 26 kija kuko yarenga 29 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Bikaba bivyo byaherukwa kubonwa mu byo bise crise petroliere yo mu 1993. Ni ukuvuga rero ibihugu byacu byo muri Afurika naho iyo ngwano iri kibera ahandi byo nabyo birabishikira. Icya kabiri ku bijyanye n'ubutunzi, murazi yuko hariho ibihano byafatiwe Urusiya bifashwe n'ibihugu by'Iburayi n'ibihugu bya Amerika. Ibyo bihano nabyo icyo nubwa kininiya gikomeye ni igihano bita kukuraho Urusiya mu kintu bita SWIFT, ni kuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishyirahamwe ryitwa SWIFT. Ngoma mperaheze kuri izo bijyanye n'ubutunzi, ariko ugiye naho ku ngorane zijyanye na politike, urabona yuko ubu hari ingwano. Ingwano si y'Uburusiya na Ukraine gusa, hari ingwano izina kwita mu Gifaransa ama ideoloji. Ubu ibihugu byinshi muri Afurika usanga birondera gushyigikira Uburusiya kuko byinshi usanga bifite intwaro isa n'iyo hari mu Burusiya, ibyo bita totalitarism. Ubundi muguna wo kabugize n'izo bihugu bya Burayi n'ibindi bihugu bikirikije muri Afurika nabyo bivuga biti twebwe tubona akadoza k'ibihugu byacu muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu by'i Burayi. Icyo ni ikintu gikomeye kuko Afurika urabona yuko ibihugu byo muri Afurika bitarashobora kubona yuko bishobora byo nyine gushyiraho intumbero y'ingene ibona iza politike bibandanya byegamira uyu mugu cyanke uri.
Murakoze. Ibiciro by'ibifungurwa twariko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze bitoro ntivyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe OECD jejwe iterambere mu butunzi no gufashanya ifise icicaro i Paris mu Bufaransa. Kuri wewe Prosper Niyoboke, mu gihe ibyo biciro bititezwe kugabanuka nkuko iryo shyirahamwe ribitangaza, n'izihe ngaruka bizogira?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ingaruka mu gihe ibiciro byaguma biri hejuru ni nyinshi cyane, na cyane cyane ku bihugu muri rusange bikenye, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika. Ni ukuvuga ko ibindi bihugu byombi birafise amikoro, ibiciro biraduga, bareze bakikora ku buryo bafise bakaraba ingingo bashyira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashyirahamwe amwamwe mu gushyira ubushobozi mu gushyigikira yabo amashyirahamwe cyane mu gukingira abaguzi mu gufata mu gufasha ko ibiciro bitamurengera. Aho rero n'ibyo leta ihebeza byashyira mu ngiro. Ariko mu bihugu byo muri Afurika byabisanzwe bihugu binakenye cyane, ibihugu bibaho bibeshejweho na hanini n'imfashanyo z'ibyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere. Hama kubera iyi ngingo, kubera icyo kiza, kubera iyo ngwano, ibihugu byari bisanzwe bishyigikiye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye bizajya bigorana, kuko nabyo ni bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yabyo, bigaheza bigatuma izo mfashanyo cyangwa ukuntu bahora basigira ibihugu bindi kugira bishobora kuronka ingufu nabyo binyine byokingira abavuzi bikingira amasoko yabyo nizo bikagira ikibazo kinini. Icyo nababwira ingaruka ya mbere yoyo amapfa haracyari hafi, sinavuga ko turabibona neza, ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'inimbu cyane cyane nk'ibinyantete bijya twita amasereyale biva muri Ukraine no muri Rusi, navuga hanini baravuga by'ibihugu byo muri Afurika yo haruguru, ibihugu bita bya Maghreb nka za Egypti gushika mbere hepfo ngaha muri za Sudan, mbere murashaka nta mukareko ka Afurika y'ubuseruko nk'ibihugu nka Kenya, u Rwanda na Tanzania bya hanini byabeshwaho n'ibinyantete biva muri bihugu bya Ukraine na Rusi ku rugendo rurenga ruri hafi ya 2000. Ibyo biraheza bikavuga ingaruka mbi ku biciro byinshi, naho bereka nk'uku mu Burundi tufatiye kidandazwa cyangwa ikintu dukunda gusanga ku isoko cyerekeye abavuzi benshi, nubabwira nk'ibinyobwa, yaba ibinyobwa bya Brarudi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano, izo ngano nazo murumva zava hariya, ibiciro nk'iby'ibinyobwa biduze, igiciro cy'igitoro caduze, nizo baheza bakitegerezaho ibindi biciro by'ibindi bidandazwa biduge bidufasha biduga, hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afurika ya Kenya, bizotuma haba amapfa, bizotuma mbere ndetse n'ubutunzi n'ingene novuga iby'ubutunzi byabitunganije b'ibihugu bizogora kurondegwa inyishu.
Koreka tuje ku mirongo ya telefoni, dufise Ndori Chimpa
andi muri Zambia.
Ufite ikibazo baza batumire icyumviro?
Eh ni icyumviro. Numvise bahageje gushikiriza mu kanya.
Mukivuge?
Eh andaheje kumva mu iki kiganiro nyene sinzi ko mutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane ari ibihugu bikenye cyo muri Afurika. Rero nagira ngo mbaze ikintu kimwe. None burya intambara yo bitera ingaruka mbi zo baziza ku bihugu bikenye cyane n'ibi bihugu bikenye imbere na byo nyene birashikiye.
Murakoze, turabashimiye. Karindo Rikimba.
Okay.
Dufise kandi niyo ngabo Jean. Uratwumva?
Ego ni kumurema ndabumva.
Uri he?
Ubundi ni mu Burundi muri komune cyangwa ku musitari wa Mutumba.
Ufise ikibazo cy'icyumviro?
Cyangwa ni cyangwa cy'ikibazo.
Ubishikirize.
Cyangwa ni ngo fage cy'icyumviro. Ikibazo nagomba gushikiriza icyumviro nagomba gushikiriza kizanye no kwirinda muri kurinda iyo mu gihugu cya Ukraine ni uko biteza ubukene mu bihugu byinshi bishobora kugira kwitwara cyane cyane mu bihugu bya Ningo n'Uganda ndetse kizanye no gukora ibikorwa byanze kugira ngo kudatereza abaguzi kandi kandi no kugira ngo kubera kuba kubera
murakoze, turabashimiye. Nze kuri Gerard birantamije Ndori Chimpa yabajije yashikije icyumviro aravuga ngo iyi ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko ko nari nabivuze nari nabivuze ko byose zongaruka zirabikora ko ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nivyo bigiramirwa kurushiriza. Hama ariko aravuga ngo nta kuntu izo mpande ziriko zitana mu mitwe ziri mu ntambara no kuvuga Ukraine n'Uburusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana. Ibyashikirijwe na Ndori Chimpa mubibona gute birantamije?
Ndori Chimpa byumvikana intambara yateye mu Burusiya muri Kenya itewe n'u Burusiya yerekana neza yuko ari ibihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera bifu y'imijiro bukene nabwo bwinjira n'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri muyabira uko araba nk'igihugu cy'Ubudagi cyari gisanzwe gifise gitunzwe n'ujya mwuka bita gaze uva mu Burusiya ku rugero rurenga 60% cyangwa ibihugu bindi by'Iburayi urabona yuko ubu biri mu yabira bivuga biti ubu none ko Uburusiya bugiye kugarira ubine iyo gaze twe tugiye kuyikura he kugira ngo nihaza cya gihe cy'uko hakanya cyane bishobore gushushaho tuba. Icyo ni ikibazo gihari cyerekana yuko
ibihugu bituza binye bifite ikibazo bibanye nuko nkuko nana bibuze mu kanya ubu isi ibihugu byo kwisi byose atagira n'isho bavaho kwije tagira n'isho bavaho gitunze gusumba ibindi ahubwo byose usanga ari magiriranire mu bibanye n'imigendanire bafitaniye bibanye n'ingene amashira hamwe ateze imbere izo bihugu akorana n'ibindi n'ibindi.
Turagushimiye Fidel Niyongabo na batumire bawe kuri kiganiro nshuti mwese mukunda iradio ijwi ry'Amerika ibigano twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur na producer yadufashije kwegeranya ibiganiro Dieudonné Cyubahiro. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.